iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Kuri uno munsi wa gatanu itariki 26 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Umunsi wa gatanu tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima n'amagara y'abakenyezi. Ubukene bwinshi butuma abantu batoragura mu mayarara n'ubuzima butoroshe kandi butesha agaciro uwariwe wese abubayemo, cyane cyane umukenyezi. Ivyo vyatumye hamwe mu mashirahamwe harimwo ni umukenyezi Cynthia Manirambona atangura umugambi turishuwe ufasha bamwe muri abo bakenyezi kuva muri ubwo buzima bwo gutoragura mu mayarara. Niwe mutumire wacu mu kiganiro muri isanga mu kanya. Mbega mwebwe none aho muherereye mubona hokogwa ikindi kihe mubona cokogwa aho muherereye coteza imbere umukenyezi kimukura mu buzima mubi yoba arimwe. Muhamagarire muterere mushikiri ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi. Nimero ni ya indi nyene ni 1-202-441-931. Muhamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Kaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika. Nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Umunsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi. Ubukene bwinshi butuma abantu batoragura mu mayarara n'ubuzima butoroshe kandi butesha agaciro uwariwe wese abubayemo, cyane cyane umukenyezi. Ivyo vyatumye umukenyezi yitwa Cynthia Manirambona atangura igikorwa cyo kwegeranya no gufasha abo bakenyezi bagenzi be babaye mu buzima nk'ubwo mu karere ka Buterere ku nkengero z'igisagara cya Bujumbura. Ako karere niko gatabwamwo umwanda wakuwe mu ngo z'imihana y'igisagara cya Bujumbura. Mugenzi wacu Diane Ndonse yarashoboye kugendera ku karere ka Buterere aratubwira uko yabisanze. Tumutega amatwi.
Aha ni ku Buterere mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura, ahasuku yarara riva mu makaritsiye atandukanye. Iyi ni imodoka ije gusuka umucafu. Abana hamwe n'abakenyezi bariko baratanguranwa kusuragura.
Aye, urabona hari ikintu uza kwakura?
Bakuritse fungo zibiri nyene kugira abana barabe bariye.
Fungo ziki?
Z'amakara. Amangurisi zize fungo zibiri z'amakara, nshangura ibijumba abana bakara bariye. Niwe wumva gute, ntaje ngaha abana ntibajya carara inzara.
Hamaze igihe kingani?
Igihe kinini.
Uyu mukenyezi avuga ko afise abana babiri, atwiganira ko nubwo aza kunama gusuragura muri iryo yarara bimutera imisonga kuko imvuka yibungenze.
Kumwe gashangira iki none ntunamye? Abana bojya gute? Ndemera uko nyine nkavumirira uko nyine nkunama. Nano bamba barakora ntawo mfise nganyira nuganyirana.
Kino kibanza bakigereranya n'isoko ryitwa ko ariryo rikuru ryo mu gisagara cya Bujumbura, City Market batazira kwa Sioni kubwa kamaro ribafitiye.
Bita ku isoko kwa Sioni kubera ariho dukura irasi.
amashira hamwe amwe arafasha kugira abakenyezi bave muri ubuzima bwo gutungwa n'umwavu. United for Children Burundi buno munsi usibu mufunyapunyo ni rimwe muri yo amaze kwegeranya abashiki 150 mu myaka 4. Cynthia Manirambona arirongoye ahanini abikora mu ntumbero yo kugabanya igitigiri cy'abana baje mu ibarabara.
Twarabonye yuko abana benshi baje mu ibarabara cyangwa baje kuyerara kubera imvo nyinshi, imvo z'ubukene cyane cyane, imvo z'abavyeyi bari bananiwe no mu miryango bitagenda neza kubera ukutamenya cyangwa kubera uguhohoterwa. Hama bimaze kuba byinshi abana bagaca burobegukira bagaca baje kwisumamwa bonyene ndetse bakanasumira n'umuryango, abana akaba ariwe baronderera umuryango. Hama turabona duti ibi bintu tubiretse gutya ejo tuko turubaka umuriro wacu, aba anye nibo kazoza cyangwa nibo bishobora gutuma bigenda nabi gusumba kuko ni benshi.
Kukaba nkako abana bafise ababyeyi babeshejweho n'iriyarara ryo kubuterere bamwe barahebye kwiga. Uyu mwana w'umuhungu yicaye iruhande y'uducupa ahejeje gutora mu iyarara.
Witwa gute?
Uwimana Eric.
Wiga mu wakanga?
Narahebye.
Kubera iki wahebye?
Kubera atamuhera.
Amaherutse kugurisha ibyo bintu cyakoresha iki?
Turayakoresha muhera.
Muyakoresha ibiki? Icyo murasima?
Si.
None nk'ubu uwo kubwira usubire ku ishuri wakwemera?
Api.
Kubera iki?
Kubera atamafaranga.
Ashoboye kukurihira ayo mafaranga?
Api. Sinashobora kandi.
Kubera iki?
Kubera muhera naje muranda bafasha.
Ishirahamwe Yusibum ryegeranije aba bakenyezi mu kubakotera imirima yo kurimamwo umuceri hamwe n'ibindi biterwa. Siongeye baraje no mu ishirahamwe bise nawe nuze cyo kubika no kuguranana. Buri mwaka baragabura amafaranga ashika miliyoni 6 aha bakaba bari bakoranye bariko barayagabura.
Ndatwaye inimero 9.
Aya mafaranga yatumye bashobora kwishingira imitahe
12 13.
Ikumana da Foroza musanze ku isoko ya Buterere ya kabiri akorera akazi ko koza ibigori.
Nanga
icyana ngawo ndaguhaye 50.
Kugeza ubu avuga ko bimubeshejeho n'umuryango wiwe barangura na gatahe ntangura kudandaza ibigori bangura na gatahe ka 3-5 nsha mbona gusubira mu yara ko atakamaro bimaze nsha mpitamo kuguma ndandaza ibigori. N'ubu nize ndandaza ibigori nyine nje bidutunze n'abana banje.
Harimo abiga?
Yego higa babiri ubundi umwe ntiyiga.
Jana ni tani jana
uzoba kwirana sitazia nawe avuga ko naho yosubira kuburanirwa atocutse umutima wo gusubira gutora mu iyarara kuko gushigikirwa mu kuyungunganya nyuma y'imyaka irenga 20 ariryo rimubeshejeho.
N'ubonyica ahubwo ndatinya hakwe nabakabitumwa hafi.
Ugikora ku kazi gutora mu iyarara warubayeho gute?
Nari mbayeho nabinyereye wagiye warubayeho neza kandi erega bijya tujya isitari bitegereje nuko ari malayi dutunze.
Hari ingorane byari byagutera?
Naho byabinyera nagira iki akuza nkagenda.
Ingorane byari bimaze gutera nyine
nashobora guhitwa kubera twari y'injyambi hama bigahera nkagenda no kwa muganga bigahera
nkamukongera ugasubira
nkanisubirayo nikarere nagira gute?
Urongo ikigo bishigikira abantu aho nikora Yusibu Cynthia Manirambona asaba ko leta n'abandi bagira neza boshigikira muri ico gikorwa mu gukinga ingaruka mbi ziva ku bukene.
Kuraho baravuze ko nawe rizoje igihanga bazorisangara kubibakuramwo nibaza yuko atari kuri kuraho gusa ariko ari no kubaha ico bakora. Leta yo dutabara ko niyo muvyeyi wa bose ikaturonsa imirima, imirima iratugora kandi barashaka kurima muga nta mirima turonka. Rero uwo mwana wawe ariko arigana n'uyu nimba uwo mwana ataha kuyarara nimba uwo mwana atagira ikimukurikirana azokwanduka izuyu wawe byumvikana ko ingorana ni yatwebwe twese. Rero babwirizwa gukura amaboko mu mpuzu byanka bikunda mwami muvyumva kera abana mu ibarabara bafata abantu ku ngufu mu ibarabara iyi ni bomba aho tardona.
Twibutse ko leta y'u Burundi mu bikorwa byayo nyamukuru byo mu 2017 harimo gukuramwo be nabo bantu bose basegereza mu mabarabara ikabasubiza mu miryango yabo. Ariko n'ubu bigaragara ko intambwe ikiri ndende n'ubwo igikorwa cyakozwe. I Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyane Diane kuiyo nkuru wadushikirije nuko nabagendeye ako karere ka Buterere kugira wibonere neza uko ibintu byifashe. Umukenyezi rero Madame Cynthia Manirambona niwe nkuko mwamwumvise mu nkuru niwe mutumire wacu mu kiganiro muri Isanga muri aka kanya araza kutwiganira ibijanye n'icyo gikorwa arimwo cyo gufasha abo bakenyezi bagenziwe hamwe n'icyo abandi bakenyezi bohigira mu gufasha bagenzi babo kuva muri ubwo buzima butoroshe na gato. Kazi mwese rero mushikirize ibazo n'ivyumviro nkuko bisanzwe mu kiganiro cy'uyu munsi mushikirize kandi n'ico kugwa aho muherereye ico mubona cyo kugwa kindi cyo guteza imbere ubuzima bw'umukenyezi muri rusange. Twakira umutumire wacu Madame Cynthia Manirambona kazi mu kiganiro muri sanga. Madame Cynthia, wanze ukatubwira muri make ikingene watanguye iki gikorwa. Turumva ko haciye imyaka ine waragitanguye, byagenze gute kugira ngo ugitangure, aba bantu wababonye gute kugira ngo utangure gufasha abo bakenyezi wasanga bariko baratoragura imfungurwa y'indya mu yararo?
Murakoze cyane. Jyewe natanguye mu mpera z'igihumbi na cumi na gatatu. Namenye ubuterere nk'uko abantu benshi batayizi biriya sayise, namenye ubuterere ariko nari ngiye gukora akazi mu ishyirahamwe mpuzamakungu yitwa VIS y'Abataliyani. Igihe nakura abana nakorana n'ababikira tugasanga Sand of Paul, tugakura abana b'abakobwa mu ibarabara tukabasubiza mu miryango yabo inyuma yo kubarera umwanya mutoya mu kigo cyitwa Betani Saraza n'abo babikira. Ama niko buhoro buhoro namenye igihe yarara. Umunsi wa mbere nk'uwo nigihe yarara n'ukuri nk'uko Diane yabiboneye, narabonye yuko atari ubuzima. Hama ntangura gushaka yuko n'abo bana naho dukura abana b'abakobwa ngarabara n'abariya abo bakura kuri iyo yarara, kuko narabona yuko atabuzima. Naravugiye abana batari bake nkikora muri icyo kigo, mugabo narose amahirwe yo gusubirayo umwana umwe ararerwa n'abo babikira. Hanyuma buhoro buhoro bitera bimbabajya, mugabo kandunzura byatumye mfata ingingo yo kubikoramo.
Madame Cynthia, ntaguciriyemo bugerageza kwegera telefone tukakumva neza, kumbure niyaba ari kuri au parleur ukayikura ko
nakoze kuri fasina negereye neza. Nariko ndavuga ni ibyatumye cyane cyane nimpa umwanzuro wo gutangura ni amaziko y'umwana y'umubyeyi w'umwana twari dufite kubabikira. Uyu mwana yari umwana w'umukobwa yari afite imyaka icyenda, kuko twari mukuye mu ibarabara, mugabo yari afite abo bagusana bari bakiri mu ibarabara, abandi babiri n'umukobwa umwe yari yaranabyariyeyo wewe. Amasigiye guhamba mama w'uwo mwana tukiri mu gace tukarondera ingene tubigenza, twategeka kuja gutora abo batoyi abo bavukana bari mu ibarabara. Hama rero nihweza ingene ababikira impande zose mu maboko bose bafashe uwo mwana bareze neza. Uwo mwana ingene ariyo wenyine yari yarakoze ko cyane n'ubufuka mama we bakuru biwe batatu baje kubazana, ndabona ingene bose abakoze ko kuko barasiiti imitima igumye bashitsi barandagura isombe zari zihari barongera ko imyumbati bashobora gufungura. Birankora ko cyane kubona umuntu w'umukobwa yari amaze kubyara yabuze mama wiwe ariko yiyumvira gufungura donkarike yitwara rike kuko je nakoze ndi mfitiye mama cyane kuntse sose nari kinabwira nicyo abantu biyumvira ko atabwira abyeyi babo jewe yari umugenzi wanjye rwose. Rero binkora ko numva n'imitima ibabaye ama ikibabaje n'iyo myumbati nkayo yari ariko barambwira bati santime twe turafunze, banyita santire. Hama ndababwira none ko jewe mfite amahera ibihumbi bibiri umuntu abigenda gute? Icyo gihe batarambwira ati ni menshi cyane, jewe ndashobora kujya amajana ane saa sita majya amajana atatu mu ijoro nsika mbona ingene byoroshye ko ashobora kujya amajana ibiri ugiye kubatira mu ibarabara. Nabwiye kuri yanjye hanyuma umutima ukwiye ndatora amahera ya mutoyi wanjye yanyuze afite atari bwatangira ni yavasi dukuye muguye ikigo none rondeye inzu nsasira nyuma abana mirongo itanu nkiyo yarara ndababyanira rero nifuza ko muntu nk'amazi meza mwaka Diane yarabonye uruzi ruhari iruhande nirwo boga hama rero nifuza yuko mushobora kuronka umuntu abateranisha akababwira ibindi bintu bitari bikeneye mu bamuraza. Umugabo ni umunsi yaransinye nashobora kubatwara mufata kusengere mubwiye mu kurindira ngo mbamumagare mu bo twiganira atararonka akazi agira neza kugumana na mwebwe ari ibyiza basinyeyo indomenkeyi ashoboye kubigira barahindira barabana mirongo itanu. Hama rero ubuzima ni bworoshye bw'ibyo bintu kumva nabikora nabikora ndi kumara kazi na hendra mahera mase mugabo nizamo kandi nakunze uko ndi gere ndi kikorozi ndi social ndari ndi kwanda nari kunda
ongera wegere telefone madam Sinja ongera wegere telefone reka tugerageze gukemura kibazo cha telefone kugira ngo bashobore kukumva neza tumira mate turagaruka murakoze
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika muradutunga mu kanya telefone ntizari zidukundiye neza kugira ngo mumwumve umutumire wacu ariko turamugaruye ku murongo wa telefone Madam Cynthia wari kura dusigurira ngene watanguye iki gikorwa mu camake ugerageje gusozera byatanguye gute ubandanyije hama twumve ingene ufasha abakenyezi neza na neza
Ego memorakoze mwambabarira kuri telefone ari tugoye gatoya naciye ntangura ibyo bintu by'abana fashijwe n'umuntu twiganye yari muri chômage hama arafasha kuza arasigana n'abana mu gatondo mugabo ikibabaje après-midi bazirizwa guca basubira kuri rya yarara umugabo hanyuma nararonse ibanza by'abana babiri nashoboye gusubiza mu ishuri nafashijwe n'abo babishyira bukebuke rero abantu bagiye baramenya ibyo nziko ndakora na cyane cyane biciye ku bagenzi banje twari dusanzwe dusangira rimwe mu kwezi baciye batangura kuza barama amahera yo kukota inzu yo gukoreramo hama hahezi iminsi naciye ndonka akazi kandi aho narahavuye ndonka akandi kazi keza keza nibaza nari guhava nshikirana na Nations Unies ko yari proje ya UNICEF yafasha abana i Muyinga hama niho haboneka umuntu ashobora gufasha abana benshi arazi ibyo twari ko turakora ko twafasha abana bakeya bari abana mirongo itanu gusa bimutera inono asara yari ataravuga ati hamwe huboneka uwabipanguje ibi bintu turabemereye kubafata mu mugongo tugafasha abana bashaka ku ijana cyangwa ijana na mirongo itanu nuko rero hari nizo zibagira hari mu kumunani mu bihumbi bibiri na cumi na kane niho bambwira ibyo bintu ariyo nari nkitangura ako kazi ruguru n'abasigaranye uyo twakora uyo twiganye mu kwa cumi na kabiri ndagira Imana ndashobora kudemisiyona uheba akazi nariko keza
ni ukuvuga ko witanze urata akazi wari ufise uja muri iki gikorwa uramaruka i Bujumbura usubira gukora iki gikorwa nyine caba abana n'aba bakenyezi utaye ako kazi kawe muri make abakenyezi ufasha none umaze kugaruka i Bujumbura uti reka ndihaye umwanya wose wanje wose wo gufasha abakenyezi ubabafasha gute wabegeranya gute ubakura aho mwiyarara byagenda gute
uko twakora niko twano munsi dutubye kuyara tukandika abana giye ko tuinjiza abana turabatumira twarabatumira tukazana mu kigo amazitubabwira baduhamagarira ababyeyi babo abana nibo baja guhamagara ababyeyi ati ngo muraba hari abantu bagomba kudutwara mu ishuri ababyeyi ko bari bazivuza gusa bikabananira bagata baja amatugirana inama tukababwira duti nimba mushaka ko umwana yiga mutemerera ko namwe muheba gukora ibitabaryohera ibitabaha ibitinye byo kugabura abana
tukarejisha kuri makwari twari dusanzwe kubona muri hasi yanyu imwe rimwe mu bikora amaretse tukirejisha kurima mu kurima ngaho bari ko barakorera hamwe baraburana kuko umwe yarabona ingora nazise ko ari inda zimo afite zimwe leta gusomba ama bimbuye baraduha ibice 200% bizo bimbuye kugira ngo bishobore kongereza mu kugabura abana babo
kuvuga batanguye mwatanguye rero mubaha iyo mirima yo kurimamwo bakaronkamo amafaranga reka turaza kugerageza kumva n'ibindi byinshi mubafasha cyane aba bakenyezi no kubakura muri ubu buzima reka ariko kandi kino ni ikiganiro gihijambo abanyonyi biradijwe rya Amerika bakumvirije ingene watanguye n'icyo gikorwa ukuntu ugikora ufasha aba bakenyezi kuva muri ayo mayarara ku nkingira z'igisaga cya Bujumbura reka nabo tubahe akaryo duje ku murongo wa telefone duhere kuri Samuel ikibazo cyangwa icyumviro amahoro neza Samuel
amahoro neza
urahora komeye
neza yo muri Amerika
yego turashima
mbanze kumutumire cyane mukeza
duzijwe Samuel
allo
duzijwe
ikumvuga mbanze mukeza wo mu sasa ni matumi uyu munsi ku kintu cyiza yatanguje cyo gufasha abo bakenyezi bakibandanya batunze n'ibyo bakora mu mayarara nanifite ikibazo kintu nagomba kumubaza kandi nagenda mubaze sponsoro cyane umufasha kanaka yoba afite na cyane cyane ko yoba akorana n'ubushikiranganji bwo gushyigikirana no gukingiriza n'umugateka kandi nta muntu kugira ngo mu gukora uwo mugambi mwiza kuko nibaza ko ari umwe atagushobora cyane ari yandi mashyi cyane akorera ngaha mu gihugu hagati ibyo bakorana nayo icyo ni ikibazo cya mbere kandi cya kabiri nenda mubaze ni umenga abo bantu ko abo bantu yavuze mu buterere bakiyarara agenda hasi ni ikibanza kinini kisanga kirimo abantu benshi cyane abantu b'abakenyezi n'abantu b'abana benshi cyane agenda mubaze ko ashobora kubagera ashobora mushobokera kubagera ku buryo atamuntu umwe azosubirayo ku buryo bajya basoni bose bacayo gusura y'amakara gusura y'ibindi bisigarira ziba byasigaje ibihita n'ibindi badashobora gushobora kubankaka n'abajya abana kabigisha dufata akabigisha imyuga cyangwa ibindi byose ashobora gukora ku buryo n'umukingo kanaka umuntu atoba yoja muri kiriya kibanza asanga hagaragara ata abantu bariyo hanyuma nabona utagira ntangimera numvuga uti isi kuri rusange mu Burundi na cyane cyane mu Burundi ibikeneye abantu nkabo uboneka n'abandi bakenyezi na cyane cyane abo bakenyezi b'imboneza nk'abo baserukira abandi mu by'intwaro nk'abo bari mu nama nshingamateka cyangwa ino hejuru bose bararaba ibikorwa bose bariyumvira kuri ku bakenyezi bagenzi babo baba bato bato nabo bakagira icyo baterereye akarero bumva bw'umukenyezi nk'uyu yafashe umugambi bakamushigishira mu bijyanye n'uburyo no mu bijyanye ndetse n'impanuro kuko baba bashika kure bakadodora kure hirya no hino kugira ngo babashe kuronka bagashigikira benshi aronke ukuntu yobaha imicyahe bito bito bagashobora gukora ku byo bari byiza cyane kuko benshi utangumva ngo baserukira imikundi na biriya na cyane cyane abakenyezi baserukira abakenyezi ubwabo cyangwa baserukira abakenyezi nyine baza barateye imbere kandi zasaba yuko baba bakwiye gushyigikira nk'abakenyezi bacyo bacabo bumva bakiri mu buzima
murakoze cyane Samuel ku byumviro n'ibibazo byiza cyane reka tubanze duha akaryo n'uwitwa Kome mbere yuko Madame Manirambo nakwishyura Kome ku murongo uratwumva
ndabumva neza
amahoro
nagomba ntangwe ahubwo ndamutsa uwo mudame w'iteka ndamutera intege abandanye ku mugambi ariko atararaba mu bantu ivyo ntibiri hake maze biri hariya mu buterere naha mu gisagara handi hari ahantu hura hari imyaka mike hura hari abana abagore baguma bano bayo amakara ibiki ivyo bafungura naha haruguru ya ipeya hari aho babi noba ivyo muzagaseke buye hehe rero no musaba yuko uwo mugwi ahakora abo gakorana ko bo wagura ukaba munini ugakwira hanini nka mu gisagara hose ukaraba yuko byogabanuka bakaza baratukura mu ibyo barimo kugira batera imbere nk'abanda hanini cyo cyane nk'icyumbero no mushikiriza
murakoze cyane koma reka duha kajyo na Federico amahoro neza Federico Allo
Liane
amahoro neza Federico urahora komeye
amahoro neza Nagomba gukeza uwo mukenyezi yayumviriye ico gikorwa cyo kudafasha abantu hanyuma nkamusaba nyine yuko yo hamagariye abantu bose babishoboye kuza baragiragiza gufata mu mugongo abantu babatanguye ikorwa bene icyo ubwo rero nama nabishikirije rimwe rimwe no mu bushikiranganje badutumiye hariho ama ONG menshi cyangwa abagira neza batwa ngo baje gufasha no mu Burundi hagushikikira ba abantu baba ariko bakora ibikorwa byiza nk'ibyo ugaca usanga bariko bashyira nyine ba abantu barabye nkunzi barabye muzenyi burya na kijya kintu leta cyatumye ihagarika ama ONG amwamwe n'icyo kintu barakibahuye kubera urumva iyo abantu benshi bagerageza gushikira amashyirahamwe akora yafasha abantu nta bukene wa buri muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi kuko nk'akarorero twebwe urabona twarakoze genda tuzishyira hamwe ry'abakozi bo mu madasaha indongo twarakoze ikiringo cy'imyaka indwi nta n'umwe twigire turonka dufata umugongo mugabo ugire turonka ariko kuri udufaranga tuza turafasha abantu yitwa ko turiko turafasha twaragerageje turaba ukungene twogira ukuntu duhita turahingura udusabune tubikurera ingozi ku ibarabara rya mivo ku nomero 27 none munsi mbere nzakora ngo tujye dufoto imico no musaba yuko yogerageza akaronka abantu bamufashe yaba namwe bwenyine bamenyesha makuru nk'uko ine muriko murabikora mukaza murashikana amajwi yacu kure kubera n'abantu benshi usanga bavisamba ugasanga urabuza abantu babashyigikira mugabe abantu baba bakora ibintu atakamaro bivuze ukabona niyo bariko barabashyigikira kandi ambo kandi nako murakoze Imana ibahezagire
turagushimiye cyane Federico kuri ico cyumviro cyawe uterereye nk'uko ubivuze amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibyo koko byoba byiza akenshi yakoranye n'amashyirahamwe nk'ayo ashikira abanyagihugu kuri urwo rwego Madame Cynthia Manirambona rero ku bibazo bya Samuel Kome na Federico duhereye kuri Samuel wewe abaza abo mwifatanya nabo kuko abona ko igikorwa ari igikorwa gikomeye ati nibande babafasha ati muzoshobora gufasha abantu bose kuko yarahagendeye arahazi hamwe muri aho hantu nk'ibuterere ati abana ni benshi abakenyezi ni benshi ati mubona igikorwa mizogishobora ati kandi hari n'abakenyezi b'imboneza muri leta n'ahandi mushobora kwifatanya nabo kugira ngo bagufashe muri iki gikorwa umwishura gute Samuel
navuga iki gikorwa aho tugereze n'ukuri ibyo hasaba abadufashe mu mugongo duhereye ku miryango iri ngahe ibihumbi itari iki hariya hantu navuga yuko tutari gushika ahantu ugeze kubera yuko nasanze ngaha muri Bujumbura abatunzi barukwavu abakene barukwavu hama kubera yuko benshi batajya hariya mu buterere iyo menye yuko biraba ubwo rero iyo tugiye cyangwa uko bameze abajonaliste mushikanye kure ijwi abantu barahamenye ubwo uno munsi two turakorana na oruganizasiyo muvuga ishyirahamwe rininiya rifasha amashyirahamwe atari make kugira ko ndarigira uyo akora amasabuni ingozi yitwa Sigal Family Foundation ibyo muri Amerika iri ryatanga kudufata mu mugongo cyane ama turakorana n'inzego turakorana na zone buterere turakorana na Ministeri ya Solidarite y'ukuri ukuntu badufata mu mugongo hari ibintu byinshi badukura biba byose nanira gushikako turakorana na komini Ntahangwa dayo iheruka kuduha intebe twasanze mu mashuri kubera abana bataronka aho bicara intebe zishika ijana nitwe twagiye kuzisaba twara kominduru turavugira ayo mashuri ama utwara Ntahangwa komini Ntahangwa aragiye gushikira icyo amatsinda kuzisanga mu mashuri kumva ko bataba bashika hasi ngo babone ibiriko biraba rero turagerageza gukomera ijuru abo bana nk'abo bakenyezi tukabavugira turakorana kandi na sanitane na meta icyo gituma n'imirima imirima twayironse keretse yuko ari mikeyi nacyo gituma dusaba yuko twayironsa n'akamazisa na isiride rero turakorana na UNICEF turakorana na UNICEF ikigo gisanzwe kiraba ishyirahamwe risanzwe riraba agakiza k'abana kandi baradufata mu mugongo cyane tubakenyezi bashyika amajana abiri bahora mu buzima ubwo kwitumamwo biciye ku gitsina tuvuga batavayize sex biradutuma dushobora gukingira abana batari bakeye kuko umubyeyi n'inkingi y'iterambere n'inkingi y'urugo iyo umubyeyi ashoboye kubona icyo ahereza umwana cyangwa ashoboye gukurikirana umwana ntibibe nk'uko twahora tubibona muri bigeza biroroha ko abana bavayo kuko murabona isahamwe bishobora umwana umwe cyangwa babiri ariko bagiye bateye nk'uko uyu mugenzi wanjye agiye kuvuga hari abana benshi bagiye ababyeyi babyara abana bari hagati y'umunani n'indwi cumi na babiri ibyo nabyo twakwishoboza ababyeyi batavuye mu bukene niyo bashobora gukora ikintu gihambaye ntawe basubirira nicyo gituma tugerageza kubabiza mu migambi dufatanije n'abo bantu bose mu kigo
icyumviro cy'uko cyo gukorana n'abakenyezi imboneza mu nzego nacyo nyine nuva ari icyumviro cyo bari cyiza mwa mwaragerageje cyane mubona icyo cyumviro nacyo mushobora kugikora
abakenyezi imboneza twese turakorana nabo mugabo twese turakorana nabo na abakenyezi usanga bishyize cyane byo kubera na kuzera iza mu mashyirahamwe ndaza abagore batari bakeye bishoboye ngerageza kubafatanya umugore umwe agafasha uwundi mugore uwishoboye agafasha umuntu utishoboye akamuherekeza nk'uko afite alimentation akanyemerera ko abagore batanu imboga zabo bazishora muri alimentation yiwe cyangwa ibyo adandaza uwundi itomati azigana aho asanzwe adandaza nuko ngerageza kubafatanya hagati yabo hamanuduhuzi mwarabonye yuko atatubagira ni ukuri impuzu abana bandikanye abo bamama babo nta kibazo gihari bivuye baba bakenyezi ikindi ko ndagerageza ni ugushyikira abakenyezi bari mu nzego kuko ndazi ko bavugira gusomba
icyumviro cya kome cyerekeye kugwiza umugwi wanyu mukorana muri bangahe avuga yuko byoba byiza mugwijije mukawugira munini nya kumbura ikindi cyumviro noterera nuko gukoresha abagira neza abavolontaire bashobora gukora badahembwa kumbure kubera ikibazo cy'uburyo cama kiza imbere mu mashyirahamwe nk'ayanyu mu cyumvira ku isi
murakoze cyane twebwe nuko nyine dufite abo dukorana bakeyi turi mu cumi na batanu abo dukorana mugangaho harimo abakorera bushake indwi ni ukuvuga tubaha amahera y'isabune gusa cyangwa ya deplacement kandi abo bakorera bushake tugerageza gukorana nabo n'abari muri iyo karitsiye nyine kuko nibo basigarana n'abana ku mugoroba twe twatashe nibo bamenya byinshi muri iyo kominote muri aho hantu muri ako karere twebwe twatashe tumaze kubona nk'uko mubivuze abakorera bushake barafasha cyane ababyeyi rero two turi inzira murabona ko hariho no kwicara kw'abana benshi bahize amashuri tuko turi inzira kuza aho hantu hose bavuze hari amayarara cyangwa nabo bana bo mu ibarabara tukigisha abo bicaye kugira icyo bakoreye abatafite n'ibyo bo baronse buhoro buhoro tunagira n'imigambi yo kungiza igihera duke duke kuza n'ayo mahera ya bisi yabo kugira ngo naho abe umukorera bushake arakenera bisi yo gushaka ku kazi ibyo turabifite mu ntego
none mukorera he neza na neza i Bujumbura aho kumbure ariko barabumva nabo bandi bashobora kuza gukorera ubushake buza bakabafasha ngo tubwire aho mukorera na nimero zanyu
egome dukorera mu zone buterere ni impande ya zone buterere ni nahiri ni kuri avenue zero ni naho a sosiyete yacu isize irangi ryera niko n'abana basabye ko haranditse ko na madroit de devoir z'abana donka madroit de devoir azwi mpuzamakungu yanditse ko ntago yari kose
nimero zanyu
inoho yanjye ni 79 287 687 79 287 687
urakoze cyane radio ijwi rya America isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turiko turaganira n'umufasoni Cynthia Manirambona aho ariko aragerageza gufasha abakenyezi bagenzi we bari mu buzima butoroshe cyane cyane ababaye mu buzima bubi bubatuma batoragura mu mayarara ku nkengera z'igisagara cha Bujumbura rero muri iki gikorwa ari mu mugambi wiswe twibutu umugambi wiswe turishuwe ni mu gikorwa amazemo imyaka hafi itanu afasha abana bo mwibarabara nabo bakenyezi bo mwibarabara nabo nyine batoragura muri ayo mayarara tubandanye ku murongo wa telefone twakire abanywanyi bishwe rya America tuhereye kuri Fabrice uraho neza allo Fabrice wiriwe
mwiriwe
dozijwe kibazo canke cyumviro
murakoze kwa mu mwanya wo kugira icyo ntangariza kuri VOA. Nshikuri nagira ngo mbanze nsuze uwo mutegarugori waje kutugeza icyo kiganiro. Mu by'ukuri njye nagira ngo mubaze ese Leta y'u Burundi yaba ibashyigikiye ku buryo icyo kibazo cyo gukura abana mu mihanda b'inzererezi b'abakobwa irirwa baturagura iyo myanda mu mihanda kugira ngo ibashe kurangira, kuko hari igihe ukuramo umwana yamara kumenyera ubuzima bwo mu kigo nk'uko ejo akazagira gutya yaramenyera ubuzima bwo mu kigo yajya mu buzima busanzwe bikamugora kubyakira. Ese Leta y'u Burundi hari icyo biri kubafasha kugira ngo ibibazo bizarangire burundu ku buryo bitazakomeza kubaho? Ikindi nagira ngo mubaze ni ibijyanye ese ibibazo baba bafite abaterankunga babafasha kugira ngo ikibazo bizarangire burundu, dore ko n'ikibazo n'u Burundi tuzi ko bitari bwatera imbere cyane ku buryo iki kibazo cyazarangira, dore ko havura havuka amakimbirane buri munsi. Murakoze.
Urakoze cyane Fabrice. Reka twakire Jean Bosco. Jean Bosco uraho neza? Jean Bosco duga ku ijambo. Jean Bosco
reka mbanze kumira umu tegarugori wasiye guteza imbere abandi bagore bagenzi be. Icyakabiri ni byiza cyane kubona yafashe igitekerezo cyo gukura abo bana mu mihanda, kuko n'ibintu bigahitse cyane mu gihugu cy'Urundi ni nk'umwanda mu muhanda ubundi, kubera ko biriya bintu n'ibintu bya mbere na Leta ubundi yari ikwiye kwitaho cyane rwose. Ikindi kibazo ashaka kumubaza, se Leta y'u Burundi iramufasha gufasha abo bana kugira ngo babone ukuntu biteza imbere? Ko mbona hamwe hangabanye politiki bitaho, politiki yabo batigira bitaho politiki yo gukura abo bantu mu muhanda. Murakoze cyane.
Murakoze cyane Jean Bosco. Madame Manirambona duhereye ku bibazo bya bose ndumva bisa n'ibisa babaza niba Leta y'u Burundi mukorana ngire mukorana bwo ari wavuze yuko zone ya Buterere na commune Ntahangwa na Meri y'igisagara cha Bujumbura basa naba bashigikiye kumbure ku rwego rwa Leta hari ibindi muba mufashishwa.
Nagumambanze nkosora kantu gatoyi. Mu kigo iwacu abana ntibaharara kuko ntibafite ikibazo cy'aho barara, bafite ikibazo cyo gushobora kwiga no gushobora gufunga. Rero ntibaharara, barataha ku mugoroba iwabo baheze kwiga ibyo tuba twarateguye. Ingeregeje kwishurira hamwe aba baterefoni babiri by'ukuri baradufasha, kuko n'izonye ibirikirakora cyane komini cyangwa zone biba biri mu nteguro y'igihugu, biba nk'uwo mwarumvikeje wundi yuko mu migambi y'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bari ko barakura abana mu ibarabara muri byiza takasitisha rumuri mu makarte menshi turimwo abana baravuye muri ville baza guhungira mu makarte Ngagara, Mitakura, Cibitoke benshi barazerera muri aya makarite kubera baheze muri ziri. Kandi twe turabishima cyane, yari umugambi wa Leta, ni umugambi washyizweho na meri nibaza yuko baba babitumye n'umukuru w'igihugu. Rero turabishima kuko abo bana bashoboye kutajya muri ziri ngo bafungure indya zasigaje mu maresitora batabaza tugaca tubafashiriza mu ikarite, kuko muri karite murazi umwana afite umwe muri karitsiye dodoye ku nzu baramugabura kuri iyo nzu bakuba adakumenya indyo zo mu maresitora, kuko indyo zo mu maresitora ntiziba zisanizwe muhira, ntabyo nyama zimuhamagara nta ikintu cyose kimutega cyangwa kimuhamagara abariye indya za tanzeni kati mubandi bose zitazohuta z'amaziriko ziramukwega ama kandi abantu baba bamakaje ababyeyi baraheze bakabibona nabo bakagira icyo baterereye bamwe barasaba abana basunge naho bitaba byoroshye ko babyemera kuko ntibabyemera sico ahanini twe tukorana nabo bajya bana nibo binjiza amahera mu ngo zabo rero agenda kurondera amahera agaburira atanga mu nira bakagaburira abana munani nabo n'abantu imikinira kogwa ko agira ati none niwe wangaburira denyine muhira nabo batoza muhira nabo mama agenerwa gutya ahitamwo kwakira ibyo umuhaye akabitwara gusangira nabo ariko akindi kingaruka nakuvuga nti ata muntu adakoranye n'abazeyi yaba muri izi mirima yaba kuziganya no kugurana ntiyumvise ntibikunda ku kibazo kihava rero bikoni leta y'u Burundi ukura abana mu ibarabara babasiza amakasi iwabo njye narayishimye cyane kuko muri vile bahabonera byinshi hari imisuga myinshi bamwe baragongwa zija woza bakaza mikasi muri kasi abantu bakaba babibona umwana ashimwe agapfuma amuha ko ku byasigaye ako ajya muri vile ahahurira n'izindi ngorane gusumba kandi abana bari muri vile baragoye gusubiza mu miryango kuko babamenye ubundi buzima buratandukanye n'ubuzima bwo muri buterere bwo kumitakura kumitakura zigasigaye ikizombo nasigaza sageti cyane amafiriti amarise tukumva arakomera arafungura icyo kimwe no kumenyera ibyo byose byo mu resora atazobandanya aronka bitabina uruha nuko ataha muhira tugaheza tukigisha nabi ibyo byose biturakorana na leta y'urundi
urakoze cyane reka duha akaryo na Jean Bosco Jean Claude uraho neza
uraho muraho neza
mahoro
namahoro namahoro nk'uko bisanzwe muravugana na Ngoka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa by'umwihariko mbanze kubashimira radiyo ya Amerika mu kiganiro muri Isanga mutugezaho
turagushimiye
ni ikiganiro cyiza cyane nk'uko na twabakurikiye kuva mu gitari ya Isanga muri Isanga tukaba tugeze n'aya masaha nukuri mbere na mbere ndabanza gushimira uwo mudamu wo mu gihugu cy'u Burundi kabisa igikorwa ari gukora ni igikorwa cyiza cyane n'abandi bagomba bari bamukurikiye baba bagenzi be bafatiraho urugero bakabasha gukora nk'ibyo nawe yaba akora kubura ni igikorwa cyiza cyane aho umudamu yo mu iterambere ryiwe aba arimo riri kugenda neza cyane abasha kuba yakora imirimo kandi igafasha abantu muri rusange cyane cyane agaha n'akazi urubyiruko ni igikorwa cyiza cyane aho kumva ko abadamu bari aho nta kazi bafite kandi bafite ubumenyi bwo kuba bakihangira imirimo bakabasha kwikura mu bukene kandi ubwo bukene bakabwikuramo bagafasha n'abandi bagenzi babo ntibajye mu mihanda nk'uko bamwe bajya mu mihanda abandi bakajya mu bikorwa by'uburaya bikerekeranye n'igihe ariko iyo wihangiye umurimo ugakora ntabwo ubasha kujya muri ibyo bikorwa ahubwo urakora ukaguteza imbere nawe ugateza imbere nta wa murimo wakoze ukaguha amafaranga nawe ugakoresha bagenzi bawe kugira ngo ubashe kwikura mu bukene n'ubu urugero natanga hari ndahera kuri mama umbyara yari umuntu rwose ubona ko akennye ubona ko ari umudamu utabasha kuba yakwiteza imbere ariko yageze gutya akora ikintu cyerekeranye n'umwuga cyo kuboha nk'udukapu turiya bahahiramo abantu adukuye muri mucyo bita mu kintu urufunzo ruri arwo mu gishanga nimba ndikumva abantu bankurikiye bari kubyumva ariko abasha kugira kuboha mu dukapu agakapu kamwe akaba kagurisha amafaranga y'u Rwanda 200 ariko ni ukuvuga ngo iyo aboshye mu dukapu nka 20 cyangwa 30 abasha kubona amafaranga akabasha kubona amafaranga adutunga twese umuryango ku buryo nta kintu ashobora kubura cyangwa buri umwenda wo kwambara ubu ubu kigeragezemo ni ikigero cyiza cyane, arabasha kurihirira abana be mushuri, natwe tukaba twayaraturihiriye ubwo tutakomeje kwiga ngo tuyarangize, ariko naho twagarukiye ni ukubera we abikuye muri wa mwuga we yakoze, ariko we yicara kuvanga byihorere byari kuti na bwa bukene afite, ugasanga no kwiga birahagaze kuri twe, hari tukabaho mu buzima bubi. Kuvuga rero njyewe ni urugero natangaga, kandi ni nk'ikintu cyerekezo cyiza yaba yaratugwishijeho nk'abana be, aba nabashaka kubwira n'abandi bagenzi be b'abamama bari kutwumva ko bagomba rwose gukora bakihangira umurimo, ibintu biri hanze aha byo gukora ni byinshi.
Urakoze cyane gose Jean Claude, birumvikana kwihangira umurimo abenshi baba bakeneye gushigikirwa kugira ngo batangure, nkuko Madame Cynthia Manirambona ari karabikora kumbure yotubwira ningene Cynthia wari watubwiye mu ntango yuko ubafasha kuziganya amafaranga no kumenya kuyakoresha. Kumbure ushikiriza n'icyumviro ku byo Jean Claude avuze, utubwira bimwe mu byo ubafasha kugira ngo batangure gukora indi mirimo, gukora ibindi bintu bashaka gukora kugira ngo biteze imbere. Ariko mbere yaho reka tubanze twakire Peter uri ku murongo, uratwumva?
Yego ndabumva.
Amahoro.
Nkaba ndi mu Burundi mu ntara ya Gitega.
Hehe, neza na neza Gitega ka Peter.
Muri Twitter ya Marita mine Gitega.
Tuga ku ijambo.
Mbanze gushimira kubashimira ibiganiro mutumwa ya misi yose, hamwe n'umwe mutumire madutumiye, ama ndabifise akabazo nshaka kumubaza. None iryo shirahamwe iyo bakorera i Bujumbura gusa canke yaduze no hagati mu gihugu kugira bose bamenye ibyo akora, hama ikindi naco ni nk'icyumviro ayaza kuyododora muri leta, hanyuma bakamuha uburyo kugira ashike mu gihugu cyose, kuko si Bujumbura honyine usanga babaye mwubwo buryo, n'umuntu nino ruguru usanga babayeho ariko bakabura ikibita.
Urakoze cyane Peter. Reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire Thomas, uraho neza?
Murabonaho.
Akabazo
ikibazo. Halo?
Wi ikibazo cyangwa icyumba?
Ego ubwa mbere bwo nagomba mane shimira umutumire. Kuko iki ni cyumviro mbona gikogwa n'abake, haba mu nzego z'igihugu, haba no mu bandi bafitanye amashyirahamwe, ni gikogwa cyumvira abantu bake. Rero nagomba ndamukeze kwico ngiye ntumbere yafashe ni nziza cyane. Hama nkavuga ni ikibazo nge mbona zohura nacyo, ni kubera uduhura ubutegetsi umenga ntibabyumva kimwe. Abategetsi bafise uburyo bwo gufata abantu ngo nabo mu ibarabara bakabakuraho babashwiragiza ngo bagiye bavuka, ugahura bariko barapakira imiduga bajyana mu ntara iyo bavuka, kumbura iyo bavuka ntaho bagifise, wumva ngo umuntu ava nk'ingozi, ugahura iwabo ntagira n'akavi gapima imetero 2x2, urumva n'ubundi mujyanye mu ibarabara. Rero byo navuga nti leta yari ikwiye kumushyigikira, bakarinda ngende bubaka ibigo bareramo abo bana, bakabigisha imyuga, hama ku icyo cyo gufasha abantu b'abamama kugira biteze imbere nacyo genda abona ni umugambi mwiza, vraiment. Kuko iyo nk'abantu b'abadamu baguma bicaye ngaho barindiriye abagabo ko bazana rasyo babazanira amahera y'inzu, ugahura umugabo yikoreye ubuzima bw'abana n'umugore nawe n'ubuzima bwaragoranye, ukaduhura hariho amatati y'amavaho ngo kumbure nta rasi yatanga ntaki ntacyo bamufasha, kumbe ari ukubera ari ubugera duke tudahuye na konsumasiyo ica mu rugo. Ejo navuga ni n'abagore barakwiye kwiga ingene bakoresha uburyo bw'amafaranga, bakamenya ingene bayazigama, ingene bayaziganya mu makopeke n'ahandi, bakamenya ingene bazoza barategura imigambi n'aho iyo migambi mito mito. Ikindi ni ubandanya asaba nka leta
hariyo nk'abantu b'abadamu bahura bagerageza kuronka agatahe gato gato bakavuga ati tugeze gutendereza utuntu bakarangura utuntu batendereza mu masoko wacuhura leta y'urundo ingene ibapfuma babarondera aho bakorera ahubwo babiruka ko bagakubitwa hari n'abakomereka ugahura ibyaba ariko barabisangaza ibyo bintu nabyo navuga ko byari mu bintu bihohotera Tina Mukenyezi yari kararondera ngene yiteze imbere ntaje muri za ngeso mbi z'Uburaya n'ibiki n'ububandi mugaga akifuza gucuruza utwo duke tukamuharasi ya buri munsi rero iyo navuga ni leta yoraba ukuntu bakorana na leta kuko gikorwa bakacumvikana ko bagapfa barondera ibigo baza barafashirizamo abo bana abagore bakarondera ngene babigisha ngene bagashyira mu mashyirahamwe ukuntu bo kwiga ingene biteza imbere kugira bafashanye mu muryango kuko ubu saho umugabo umwe gusa ngo yokoreye umuryango ngo abishobore kuko ubuzima bwarazinze rero nicyo kinzira mbona.
Urakoze cyane Thomas. Madame Cynthia yagarutse nko kuri bamwebwe mu mwamuhaye icyumviro cyo gukorana na leta yavuze ko akorana nayo ariko kandi ko yasubiriyemo yuko ahanini bakorera mu turere abo bantu bariko barafasha babamwo kubafashiriza mu turere barimo ariko arashobora kongera ko kuvyo mwashikirije Madame Manirambona tugarutse kuri Peter we yavuga yuko ibyo babyiza mukoreye ahandi atari Bujumbura honyine niho honyine mukorera hama ucubishura kubijanye no gukorana na leta nkuko babandanyije babibaza
Ishimwe dukorera kubera bidufasha aba bana bonyine dutandukanye cyane turafasha n'abajene mu ntara ya Bubanza burura amasi turafasha rimwe rimwe mu Rumonge ntiturahagarara cyane ariko turatujya kwigisha abakenyezi basikiwe n'ibya ngorane y'itumise zizirakomoka begeranyirizwa hamwe tukazasa ingorane nyinshi turatujya kubigisha ibyo bisanzwe twigisha ngaha mu kigo cya UCBO ni ukuvuga turakorera mu Rumonge turakorera muri Bubanza Bujumbura naho dukorera muri Buterere na Kinama hama ngarutse ku byo dufasha abo bagore tubanza kubigisha yuko bakwiye kureka kwihebura kuko baba bariyebuye baramaze kwinjira mu nzoga byemewe n'amategeko kandi iyisa tukabanza no kubereka inkurikizi zihari igihe babandanije biheba bagaheba abana babo kuko afite abasi umunani ku bagore igera na 50 n'umugore ugize basi na 5 n'imbiri z'abana baba bamerewe nabi n'imibangano tukabereka rero inkurikizi izoba ariko baririmbira bo nyine mu gihe abo bana batabitayeho kama badukundiye bamaze guhinduka ko muragira afata umwanya bamaze guhinduka buhoro buhoro niho rero mu mirima bo nyine bavurana buhoro buhoro turafite n'abapsikologi nyine n'abavuga mu Kirundi agerageza gukorana n'abo bakenyezi
abahinga babafasha mu bijanye n'inyifato n'ubuzima bwabo muri rusange
n'ibikomere abafite mu mitima cyane cyane kuko twasanze muri Buterere nk'akarorero mu mwaka umugore umwe ashobora kubana n'abagabo bane umwe araza akabana nawe akamugira ngo njye gupangira indunzo zirindwi n'iki agatamutanga akamusigarana inda hama bwasa kabiri akaronka uwundi akamusiga ibikomere muri bo ku buryo aba atagishobora no guhaguruka ngo yiyumvira ko ngo yikore yiyumvira ko agenda neza bidusaba rero kuvugana nabo tukabereka ko hakiri byizigiro tukabagisha ukwikunda no gusohora bamaze kubigerageza barahuje bakabona ko bashobora gusohoka mu bandi bantu bakaraba abandi bantu mu maso kuko baba batakiyemera hama rero buhoro buhoro muraza umuntu yamaze kwiyemera n'ibindi mu byira byo gukora ashobora kwemera akabikora hama hari ikintu bavuze kw'ibigo iki kigitse cyane kw'ibigo byugururwa kuko nk'uko nabivuze na ari biko abana barenzanamo bakamara umwanya ku murango bigishwa iyi na biriya imbere runo agereseye imbere itanye n'ikina santifice opposite bada ibijyanye no kwisingira amagara yabo cyangwa n'ibyakisiye ku miko bagaca bataha muhira bakaregwa n'abasiri yabo cyangwa n'abari mu miryango yabo kuko naho umwana aba yaravuye ingozi aba yavuye muyinga niho babuze umuntu n'umwe n'umwe baba bapanikiyemo mumasuti uogenda kujiza izo wale kujiza mama uyu kama gaheja kawo nikingi ya muja ni waka heja kajikor kuguro mwana na kugawa na wakuse mwili uyuwe yukuri na ushora kukuli za muja ango mawe korona ito kigoni ni koroni niko kyo kuguru kwa kujiza mga uwa na wosu kanji ni mwagwe sigara kemeye barakeneye amaraso ya barakeneye salwa hamsuka kamanzi barakeneye umuntu aza muri bo abegera abaza byinshi kabo kandi na nisifuza k'umuntu iyo kubera yakenye gose akaja mu barabara yosa asa umugozi w'umuryango donc bien famille nta umukene mufasha yo kuma muri abanda avuga ati abamibene mama abamibene data nari nyogokuru wa kure mugabo ndumva ko ndi wacu birafasha umutima amari ikindi kintu bavuze tuko tuja tuzadodora kuri leta iyo ndaje ubushobozi bwa leta y'u Burundi naho nagenda kutangora bifasha badufasha mu byo bashoboye ariko tuvuga ko hari ibintu bininiya rwose kuguma sinziriye kuri bo badufasha mu byo bashoboye ibijyanye no kutarenganywa ibijyanye n'iyo mirima n'ahari imico twifuza ko batwongerereza
kandi n'ibintu bitoroshe nabyo nyine n'ibintu bikomakomeye
ego rero nibaza ko ari hasi twebwe abarundi ko kumenya ko bakigize cyane nk'uko ujya wa mbere yabivuze mama wiwe yaragize isakoze kugira ngo bajye ku ishuri nibaza ko u Rwanda rwaje rukagira ishyo ego nabo baraterereye mugabo ahanini na hasi byo kurondera ubuji na hasi byo kugira ibyo dushobora gukora ibyo gufasha abo bantu uri kumwe mu bantu akeneye amazi ukayamuha kuko niwe yazamaniye kugira ngo afashe y'amazi nk'akarorero tubwe nyine turashobora gufashana gusumba ko leta kuyihamagara ku bantu bangana miliyoni zingahe zingaza yuko bodutunganiza nk'uko twese dutunganiza hagati yayo hari ibintu twakuze twumva ngo ninaheze amashuri ngo ngusaba akazi ngo kubyigisha ngo ngusaba akazi ngo ku buganga niweza kwiteka gishoboka kuri gishoboka ariko babandi bari bakeneye kuvugwa babandi bari bakeneye ayo mashuri barasahari rero naho twebwe ko gusubiriza izo nguvu leta itagira tukayikorera ku gihugu apfese n'isi wacu leta yitwa leta akorera abantu natwe turi leta
urakoze cyane kaduha karyo nitunga tuko turasozera ikiganiro amasegonda make nitunga wakoze kwihangana ikibazo canke icyumviro nitunga telefone iramugoye ndumva ko avuye ku murongo dusozerera ikiganiro cyacu madame Cynthia Manirambona turagushimiye cyane gose gufata akanya ko kuganira natwe kuri iki gikorwa gihambaye cyane uri kurakora cyo kugerageza gukura aba bakenyezi bagenzi bawe mu buzima bubi barimo benshi turumva ko ubuzima bwahindutse kandi ubunye bari mu nzira y'iterambere bakura muri ubuzima bwo gutoragura mu mayarara ngahi buterere n'ahandi ukabafasha kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo nuko kuntu muri ko murafasha abana kuva muri ayo mayira muri ayo mabarabara muri ayo mayarara nabo nyine bakaronka gushobora gusubira mu mashure no kugira ubuzima bwiza turagushimiye cyane gose dusozera akajambo ka nyuma wongera wibutsa abatwumva aho bashobora kukuronka kugira kumbure bagutera intege canke mukorane kuri muri iki gikorwa muri mwe urakoze
mahoje sana makutana kubitumira ko tuzi ko ibyo byacu bishobora gufata kure mu bihugu byinshi bikwiye kuri mwebwe ama abo kutuza kudufasha telefone na 280 nyinshi 640 ama barashobora no gukurikirana ibyo tuko turakora kuri uwesitatu kaburungu u c d u na me akaburungu onge ni ngera kitu kwa mifaransa ni www.dtb.org ama ndabashimiye cyane ama ikintu gikorwa cy'umuntu umwe cy'ishyirahamwe rimwe kivuga ko n'abandi bakenyezi bukibuka bene wabo bari mu yandi makarite cyane cyane yuko amashyirahamwe afasha abantu bari ruguru akibagira ko ngaha ibijumbura ariho nyarukara bari karatira matunzi benshi kisiza ko abandi bakenyezi bokuruka bakaza bakadufata mu ngo nko si byoroshe mu mfata ari benshi kandi n'ibyo ni ibyo mu butereri mo benshi hanyuma kandi turateye akamureza kuri turisoje imirima turifuza aho dukorera ko naho dupanze kandi tuko turakorera aba bantu benshi aba bantu b'igihugu benshi rero turizeye ko abashinzwe basinzirije mugiye kudukomaho induru aho
urakoze cyane madame Sinkyamanira mbona urakoze cyane rwose twashimiye n'abadufashe mu buhinge bw'ivyuma namwe mwese mwaduteza amatwi mugerageza kuraba uko mwofasha muri iki gikorwa cyo gufasha abakenyezi turabashimiye muri studio gatanu muri studio indwi na ko mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza na weekend nziza mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika.
Oriane Itangishaka urakoze ku kiganiro muri sanga utugejejeho inshuti z'Ijwi rya Amerika.